dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Frederic, mbanze gushimire kubategura ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ishamikiye ku kiganiro muri isanga mwumvise. Watubwira icyo wibandaho n'iki mu kiganiro cy'uyu munsi?
Mu kiganiro tugiye kuvuga hanini ku mabanga mashasha mu nzego mpuzamakungu, Uburundi bugiye kurangura kwigenekezo rya mirongo ine rimwe ry'uko kwezi kwa kabiri. Urundi bwaratowe mu kibanza cyo kurongora umurwi udasanzwe biga ingingo hamwe n'imigambi ngenderwa ko ishyira hamwe mpuzamakungu ni ukongera ukaniga uburyo bwo gukomeza iryo shyirahamwe. Mu ndwi iheze naho kwigenekezo rya 18 ukwezi kwa kabiri bwaratowe mu kibanza cya vice perezida agira gatatu umwe bwa Afrika mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze, naho perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye yaratowe mu kibanza cyo kurongora ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afrika yo mu seruko ya se. Abahinga bakurikirana ibintu hafi bavuga ku ivyo byose byerekana ku Burundi muriko buribwirwa kandi buriko burasubizwa mutamana. Mu kiganiro mesaga cyo munsi abahinga bakoze igihe kirekire mu mashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abahinga bakurikirana hafi politiki yo muri Afrika n'amakungu baratubwira mu buryo butomoye amabanga abatetsi batoye muri ivyo bibanza bajejwe hamwe n'insiguro y'ibanza nk'ivyo bikomeye bihawe igihugu cahitiye mu ngorane za politiki. Abatumire bacu uyu munsi ni ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ndaruzaniye yarabaye kandi n'umushikiranganji Burundi ajejwe indero n'inyigisho yarakoze kandi mu bijanye n'ibikorwa byo gucungira umutekano kandi yarakoranye cyane n'ishyirahamwe UNESCO igihe yari umushikiranganji Burundi ajejwe indero n'inyigisho. Muri aho ambasaderi Ndaruzaniye aho murakomeye ngaho aho muri
na mahoro murakoze.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na ambasaderi Fred Ngoga Gateretse akora mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika akaba ari umuhanuzi mukuru mu biro bya komiseri ajejwe amahoro n'umutekano. Muri aho Fred Ngoga Gateretse,
ndakomeye cyane Fred, mwakoze kudutumira.
Ni byiza cyane rwose ndazewe ko uvuye mu rugendo kandi watwihanganiye kuba ugishikuye nyine ukaba witabye telefone. Ni byiza cyane rwose wakoze.
Murakoze cyane rwose.
Twari kuba turi kumwe kandi na Deogratias Hakizimana ariko mu kanya turungishe ubutumwa avuga ko ari ahantu toroshe asa n'uwagize ingorane. Deogratias nawe twari twamutoye kuko yarongoye n'ishyirahamwe Sifide ryari rijejwe ibiganiro byo gutatura amatati, ariko nibaza ko ahejeje ashobora kudukurikira muri iki kiganiro. Nagomba rero dutangwe kuri mwebwe ambasaderi Ndaruzaniye mwarakoze mu ishyirahamwe ONU. Nashaka mutubwire mu majambo make amabanga yahawe Burundi, ayo mabanga avuze iki, abantu barangura iki?
Murakoze cyane, nategereye ibyo mwavuze mugabo ibyonzi muri ONU nuko Burundi bwatowe muri Assemble Finale iri kwirakora yo kuba vice perezida de l'Assemble Generale, hanyuma umuseke muhinga ntaserutse Burundi muri ONU. N'ubu aherutse kuvuga yuko yaronse amaranga kurongora igice kimwe cyihweza amahoro n'umutekano, kandi yaremeye ko azofasha. Nzi neza exactement kikizaje uno munsi, mugabo ivyo nuko kumenya yuko Uburundi hamwe n'ibindi bihugu 192 193 ifise ububasha bwo gufasha muri ONU kuko kiri muri iryo shyirahamwe. Kubwira rero batorwe kuri icyo kiringo ni uko baba bihweje ingene bakurakuranwa barakuranwa muri ibyo bibanza, mugabo n'iteka rihambaye bashinzwe Burundi nipfuza rero gushigikira icyo kintu ngasaba yuko uwo mushinga ntahe leta yo mushigikira kuko haragoye gukorera akore neza amabanga yashinzwe kandi niba adafazo bikora
hari abavuga ko kubura Burundi bwahora mu ngorane za politiki kuko bose ikibazo nk'icyo ari kintu gihambaye cyane rwose ku bwanyu icyatumye gutorwa n'inkiki
icyatumye gutorwa n'amategeko ya ONU niko agenda uri mu ishyirahamwe wese sinivyo gusa aratorwa murabona ko no muri Afurika mu minsi iheze u Burundi bwagenwe kuba umukuru arongoye inama y'abakuru b'ibihugu mu mwaka wa 2023 icyo cyose ni uko babona yuko icyo kingagezemo abishobora kandi azemeye icyo rero ntitwogihayirako cyane rwose ntikijyanye n'ingorane dufite mu Burundi kijyanye n'uko kumbure leta y'u Burundi ubu yemeye kurangura amabanga yemeye aho yinjiramo muribuka kera kuri perezida Nkurunziza ntiyigeze atorwa ngo arongore iyo inama ya EAC yarasiba ko yari afatiriwe n'ibindi kumbure mugabo
ibyo ntibyari byavuye ku ngorane Burundi bwarimwo ubwo
no nta ngorane zabukuyemo ntibwemeye gukurikira kumbure kumbure zariho za perezida wa muperezida atabishoboye mugabo ubu urabona arabishobora kandi ingorane kumbure ziracyariho kumbure zaragabanutse mugabo ziracyariho ariko ashoboye gufasha muri iyo nama karongora iyo nama ibibazo biri mu bihugu by'ubuseruko bwa Afurika agashobora kurongora amanama y'abakuru b'ibihugu gushiga bitori yishu siwayitora itorwa na bose nibaza ko ari iteka ry'u Burundi iteka ry'u Burundi basaba yuko bwo kwitaho gusumba uwo mubano mwiza muri Afurika
Ambassadeur Fred Ngoga gateretse ikibanza cha vice president wa gatatu mu bumwe bwa Afrika ni kibanza kimeze gute umutwitsi ari mu cyo kibanza arangura ya hemabanga
murakoze cyane gose ku mijambo nagira mvuge ko twebwe mu bumwe bwa Afrika bikorwa ukundi ubwa mbere na mbere no kuvuga yuko Burundi bwabanje gutorwa mu bihugu bya Afrika Central kuko muri nyafrican muri Afrika Burundi birimo Afrika Central ndumva twijejwe ni ihugu byose byo muri Afrika Afrika Central ama ikindi gira kabiri nacyo kugira ngo Burundi butogwe nuko mu byukuri bashimye intambwe Burundi bumaze kugira muri imyaka iheze busubira kunegura ibigenderanire n'ibihugu bibanyi kuganira n'ibindi bihugu byo hanze hama rero bose bagashima n'intambwe yo kunyanyisha Abarundi tugeze ko baravuga bati reka turatera intege hanyuma ni uko rero Burundi bwatowe mugabo cyo bivuga yuko mu mwaka wa 2026 Burundi aribwo buzaba buramutswa ishyirahamwe ry'igihugu rwa Afurika nicyo bivuga mu by'ukuri hama nagenda hafate na kandi kagenda bamenyeshe n'ibindi mutari muzi ni uko uretse ko batowe gusa ngo babe vice perezida wa kanza gatatu Burundi buzotwara mu mwaka uza komesa ha mu mwaka ukurikira w'2024 Burundi buzoramutswa na 2025 Burundi buzoramutswa ikibanza cy'umukuru w'ishyirahamwe rya CERS urumva rero ibyo byose ni kwerekana yuko abantu bashimye ntambwe igihugu cyacu tugeze ko kandi no kugifata mu bwonko no gutera mu ntege
murakoze Fred ambassador Fred ngo yatetse buravuze ko cyane cyane kugira ngo Burundi buronke ivyo bibanza ari uko amakungu ashima intambwe bugeze ko ariko dusubira inyuma hariho amakuru ejo bundi yatangajwe y'abantu bahagaritswe bagirizwa kuba bari bagiye mu nama muri Uganda hanini benshi na bakorera amashyirahamwe atagira inyungu za politiki cyangwa amashyirahamwe ashyira imbere hagati y'akazi na muntu izo ntishobora kuba bimeze nk'agatotsi kuri iyo ntambwe yo gutera imbere ivyo bihugu byarimo turazi ko Burundi bwavuze ko bufite ico bagiriza ko bakoresha amafaranga batazi yagavuye ibintu byinshi ivyo ntishobora kuba ari nk'intambamye muri kazoza
ku bwanjye icyamenyo babwira nuko icyo kibazo ntacyo ndiga neza cyangwa ntacyo ndabona amakuru mugabo icyo navuga nuko nukure ku butungane bugakora nko mu bindi bihugu byose mugabo sinzi rero sinovuga kuko byinshi kuko ntabyo nzi mugabo icyo nzi nuko hari ibintu by'agatekazi na muntu ingorane ntizibura mugabo igihambaye nuko abantu bafisha kajye no gukemura ibibazo no kuraba ukuntu twova aho twari turi tugatera imbere kurusha
murakoze Freda ngo bagateretse tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika turi kumwe n'umunywanyi Isa Prosper muraho Isa Prosper muri hehe ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turi kumwe n'abatumire babiri ambassadeur Fred ngo agateretse na ambassadeur Gamaliel Ndaruzanie kugira ngo bishire ibibazo bijanye n'amabanga urundi bwa Ronse Jowundi muri ONU kandi muri ishyirahamwe rya Afurika duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
murakoze cyane ndakwishimiye ko mwanya rero ni cyumviro bwa mbere nagomba nanjye n'imbere y'ibintu cyabire kugira ngo wajye mbaye kumwe kuko hadi kuri kwatura mwe n'ikari mu yanga n'iri hara ku ikiramwe kama kongo aje ndiya kwita kandi kuri ni nda ko urundi mu mwaka uheze ibyo se kari kora kati ya ari hano kira hamwe uko nako mu yene mu bintu byo mu abyagira ko biba bitabanyiza kati ya kazi ni mu ani na rero kuba uyu mwaka yoze ibiyanga bibiri n'ikwari nuko babonye ibure niko hari byo byavuye kandi hari iyo buri kuburaga hanyuma intwari yacu so nishimira cyane kuko ngaraba n'ubutegetsi ni iyo araba igenda cyane ngaraba ijambo n'ubusimu cyane hanyuma rero ntabwo ndakwisaba nka mukuru ngo mudusabe yuko areze aka kazi gakomeye n'akazi gakomeye kuba umutwara akomeye niyo mvuga ni kwiza kuko yegira icyare kibyo abo yakwiriye niyo buri gihe mugenzi wanjye iyo ariko aravuga ibyo bihari byo mu myaka iri imbere iyo mvugure irasohoka ari uko abyifashe neza umugama wacu yabyifashe neza akagenda kera ajya imbere ibikorwa byose bikagenda bijya imbere bikurikirana kuko iyo bitagiye bijya imbere bakora bagisubiza inyama na kandi birakoroka kandi mbadusabe rero bagira umwete cyane gusumbya abo bakwiriye kuko ibyo bibanza biri n'iyo myaka mbere y'igikombe gusa muri bibiri na kane na mirongo irindwi na kangahe ibyo bifite niyo mu mwaka ujya ku mbwe cyasimbuye n'ibyo bibanza ubwo rero ahanini twari gukenguruka iyo kuhuza n'abandi kubwira abaturage bangaye ko babona ibirinda bivavuye iyo byavuye iyo bikora bijya ari beza cyane murakoze
murakoze Isa Prosper ku byiyumviro mushikirije reka byiyumviro byanyu tubihe ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie yaravuze ko no kugira ngo Burundi bubandanye buronka ibindi bibanza muri kazoza bikomakomeye nuko bubandanya batera imbere bagakora ibikorwa bikavyo guteza imbere Burundi n'abarundi ico cyimviro ca Isa Prosper mu kibuga kw'iki ambasaderi Gamaliel Ndaruzanie
nagomba kuvuga yuko ibyo bibanza Burundi burimo kubera amategeko agenga izo nama dusanzwe turimo mama muri ONU rero ko Burundi butogwa nuko hageze ko butogwa kandi umutegetsi ntakemera kubya kubijyamo rero narabishinzwe rero kuko igihambaye ako kazi dushinzwe abashinga ntaye bashinzwe ningene kazorangurwa kubyagashimisha ibihugu byabashizeho niko ngira ngo tuboshimikira ko naye handi gushima ndashima ndabikunda mugabo ntibijanye n'ingona dufite zindi mu gihugu hagati izo zamaze tuzirika izo nazo nyene nkuko mwabibonye muri uyuwa mushyantaye gateretse aramfasha sinamuramukije murambabarira nariko ndakora utundi
murashobora kuramukanya
yego cyane twakera dayo ndashaka muramukije icyo nagomba gushimikira ko rero ni cyo Burundi buzoshobora kurangura muri ayo babanga dushinzwe muri ONU ndibaza yuko abakora muri ONU muri ambasade izi ko bakwiye neza kubera ibyo izo sizi wanjye ambasade yarabibona ni iteka rihambaye hari igikorwa rero gihambaye gishinzwe Burundi ko kwitaho leta yo kwitaho gusumba igashyigikira ibyo muri EAC ku mukuru wa EAC kandi sana karongora inama y'abakuru b'ibihugu z'ako karere mu kibazo cyerekeye umutekano muri Kongo yo mu buseruko muri Kongo mu buseruko rero Burundi niho buri u Rwanda niho buri ni kibazo gihambaye ni iteka rihambaye bateye umukuru w'ubucacu kugira afashe gufasha kugira abashinzwe ico kibazo ko bagitorera inyishu baje hamwe abarongoye bakurikize ibyo bemeranije n'iteka rihambaye ariko n'umuzigo uhambaye naho nyine nasaba yuko barundi cyane cyane aho kumutera amashugwe iminsi yose ahubwo mutere ibyiyumviro uko yokora kugira ngo ibyo bamutumye ngo amahoro aboneke agira imana imuje imbere amahoro aboneke akibirongoye ibyo rero nibyo nibaza ko bihambaye abarundi mwofata mugashyigikira umukuru w'igihugu wacu w'u Burundi ashinzwe ayo mabanga uno muntu ntitugume mu ngorane z'i Burundi kumbura nazo ngorane z'i Burundi zotora umuti muri ibyo bintu bariko barakora kugira amahoro aboneke muri Congo bizokurikira kumutora mu zindi nama ni byiza zorabaho bazaba bageze ariko byo batowe mu mwino minsi ndabasaba yuko abarundi bose bogerageza gushyigikira ibyo bikorwa kugira Uburundi bugire icyubahiro ko bwafashije mu makungu ko bwafashije muri EAC ko bwafashije muri ONU amahoro akagaruka muri ubwo burere bamushinze
mu mateka ya ONU ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye hoba byaba byarashyitse ko hariho nk'igihugu bahamabanga icyo gihugu kikanka kuyarangura
yego byarashyikiye Uburundi muri EAC ndabyo ko mvibuka byarashyitse zamabishika kandi ibyo nabyo ntibitumwa n'uko bimaniye bishobora no kuvuga ngo n'ingorane afite zitumworohera kugira ngo ibyo bigarabyankanye
yego be namwe ambasaderi Rafael Ngoga agatereke kuki mu kanya gato cyane rwose ku kimbiro cya Isa Prosper avuga ko Uburundi bukwiye kwitaho cyane ibikorwa by'iterambere reka bukuzurira abanyagihugu kugira ngo no mu myaka iri imbere izogenwe mu bibanza biko bakoreye nk'ibyo ibindi bibazo biko bakomeye
ndashyigikiye cyane rwose ibyo ambasaderi Gamaliel yavuze n'uyu munyagihugu kuko gukomera ku Burundi nta handi buva buzova iyo twebwe iwacu mu gihugu naho nyine tuko twiteza imbere kandi tuko turashyira imbere ukuri kuri abene gihugu mu bukene hanyuma ambasaderi Gamaliel yavuze ikintu gihambaye cyane rwose nibyo yavuze yuko ikintu gihambaye no gutera ibyiyumviro mukuru w'igihugu cyacu kugira ngo tumufashe mu mabanga arimo inkuru nziza ni uko arumviriza kandi aranabaza nk'ubu nk'igihe twaheruka Addis Abeba yaradufuje n'abarundi turayaga ni kumuterera n'ibyiyumviro kandi byacu twarambwiye ko ariho tuzaba turibwira tumushyigikire ikindi gikomakomeye ni uko aronka abamufasha muri aya mabanga mashasha urabona afite amabanga atari makeya ari gutwara igihugu cyacu cy'u Burundi niba n'aya mabanga bamwijeje kugarukana amahoro muri Congo si ikintu cyoroshye urumva rero azokenera cyane rwose yuko abarundi uretse abarundi tumufasha n'abanyamahanga bakamufasha kuko si ikibazo cyoroshye na gatoyi mugabo gushika ubu icyo tubona ni uko ariko aragerageza adatahahengamiye kugira ngo ashobore kuraba ukuntu yofasha mu gukemura ikibazo kiri muri Congo muzima cyo ari ikibazo kigoye ikintu kiza nababwira ni uko nk'uwo urabye muri Congo muri Sud-Kivu aho ingabo z'u Burundi zimaze kugera zarashoboye guhuza abenegihugu bahariya muri za Minembwe n'ahandi hose ubunyi harasa no kumenya ariko haraza umutekano aho bikigoranye ni muri za Masisi na Rucuru naho nyene bariko bararaba ukuntu ubu bikemutse ikibazo nyine nkaba nihenze umukuru w'igihugu cy'u Burundi uno munsi yashyitse Kinshasa Congo niyari urumva rero hariho ama effort menshi cyane gusa nk'uko ambasaderi Gamaliel yabivuga mugabo igihambaye nuko ntitubibone gusa ngo n'akazi kiwe uko ibyo akora byose byitirirwa abarundi natwe tubishyiremo ingufu turabikunze kumuterera ibyiyumviro n'ukuntu twashobora gufasha murakoze
muri ko murabandanye kumiriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Tuyishemeze Antoine Antoine muraho amahoro muri higa Antoine
muraho
yego
amahoro
ndumva telefone ya Tuyishemeze isa ni ihagaze mu kanya isa n'ivuye ku murongo ariko mu kanya nibaza ko tuhava tumurondera nashaka rero tu Fred Ngoga twose kumwe bwimuravuze ati amabanga yajejwe Burundi n'amabanga n'abarundi bakwiye gufashamwo eka ntikibe ikibazo cy'umukuru w'igihugu wenyine ku bwanyu abarundi bakora iki bokorohereza gute muri ayo mabanga
n'icyambere na mbere nutangura abarundi kwanza no kubanza kumenya ayo mabanga yariyo kuko barabyumva mugabo nti mwamenye kwandika ibyagejejwe cyo ni cyambere kira kabiri sinzi ko mwabonye yuko bamunomye no kuba champion w'ubwaruka muri Afrika nuko ko mu misi za hadohari umba mwaka wose azokoma habera inama y'urwaruka muri afrika kugira ngo barabe ukuntu bose z'urwaruka imbere umugabo nk'uyu mwaka cyuko turaraba ibyo bita zone de libre change ihambaye nukura nk'ibyimbirwa abantu botere kugira ngo nk'urwaruka muri afrika ushobore guprofita iyo zone de libre change hanyuma umugabo ibyo byinshi bikaza bibundi kubera niho bamugize umushampi ibisibyo gusa hariho n'ibindi byinshi nibaza yuko tworaba nko muri East African Community umuntu akaraba n'ibindi uretse ikibazo cy'umutekano muri Congo cyo kirasaba kigejwe muga hariho n'ibindi bya libre circulation des personnes et des biens sinzi uko babivuga mu Kirundi bihambaye
kugira ngo urujya n'uruza rw'abantu baba mu bihugu bihana imbere n'u Burundi
ikintu kiza twavuga ubu unye ni uko urabye nk'imipaka yose Burundi ubundi iruguruye nta ubundi nta mpaka n'umwe wugaye ni ukuvuga rero ko urujya n'uruza n'urudandazwa cyane rwose rugakomera nawe uzatuba ufatera intege no gushyigikira umukuru w'igihugu
reka dusize tugaragaze duhe ijambo tuyishemeze Antoine nibaza ko yagarutse ku murongo muri aho Antoine duga ku ijambo ikibazo cy'imvino
ende Antoine ngorotse bose kandake yicaye ku mukuru w'igihugu kuba yararose ibyo iyo nsinzi yo kurongora ibyo bihugu
ndumva Antoine telefone yo itoroshe reka tugaruke kuri mwebwe ambasaderi Gemadire ndabuza nimwe avuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo kivuga ko ayo mabanga Burundi bwarose cyane cyane musaba Barundi kutaguma batera amashugwe gusa ahubwo batange n'impanuro ikabuzurize umukuru w'igihugu murashaka kutubwira mukatubwira mu majambo atomoye ikintu nk'abantu cyane cyane nk'abahanuzi bakora kugira ngo ayo mabanga yose Burundi bwajejwe agende neza
ndabizi mu gihugu mugabo mu byo yashinzwe bahaye abahanuzi tuvuge nk'ibizi Kongo mu minsi iheze yatubwiye wenyine avuye muri Oyua yuko bamubajije igituma ingingo zifatwa zidakurikizwa hama abanyagihugu bagashinga abakuru b'ibihugu bagashinga yuko mu minsi iza ariwe yotumira amakomisiyo yose yashinzwe ishyirwa mu ngiro y'izo ngingo zagiye zirafatwa uhera Rwanda Nairobi n'ahandi akabahagari Burundi na MONUSCO irimwo kugira baje hamwe ariwe abarongowe canke aba inovuga ko abarongoye mugani wazo bakoranya kugira ngo bashyire hamwe ibyiyumviro zotuma izo ngingo zishyirwa mu ngiro vubane kandi neza n'iteka rihambaye bamuseye ariko mu gihugu azokenera ko bamufasha gusumba uko bahora abantu bakaraba ibiriho bakaraba abantu bazoza bakamenya ingene barongora izo nama kugira umukuru w'igihugu wacu abo bantu batoye batoye neza inyishyu y'icyo kibazo cy'ubutumwa cy'amahoro muri Kongo bizoba iteka ryiwe abarundi rero nta gutera amacungu yo gusa canke bahagira ngo turatsinze ni ukumufasha gutsinda ibyo kugira amahoro aboneke abantu bumve nko baronse umurongozi arongoye igihugu nawe yabarongoye neza muri izo nama abarundi rero ntibamutera amacungu yo gusa nibashimike bamufashe nawe arondera bamufasha batari bake nibyo ambasaderi Gatereze yavuze n'amabanga mashasha ahambaye nico ko kwitwararika abarundi bwa mbere hari naho nk'ibiti boye iwacu ko mu karere ko mu buseruko umurundi turimwo u Rwanda rurimwo amahoro abonetse Kongo azoboneka ku mureni wacu n'ahandi mu bindi bihugu ivyo nizo nibaza yuko aronse iteka rihambaye n'umuzigo rero ukomeye yuko akegereza gushikana neza igikorwa hamutumye ukeneye kumufasha akeneye kurondera abafasha bakora ibyo nibyo nagomba kuvuga cyane cyane mu zindi nama naho muri yo nibaza yuko barafise uburyo bakora baturusha hariya nibaza ko ambasaderi akorera mu bandi kandi arabishoboye yazobikora
murakoze ambasaderi reka duhe ijambo kandi ubundi munywanyi w'ibibazo bihoshe bya Amerika iri maso Samuela muraho muri hega Samuela
mu Rwanda mu karere ka Kayunzwayi ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Musarambi
ni byiza cyane rwose murasa ikibazo murasa icyumviro twatumiye abacira ntayo babiri bakoze muri ONU na bakora muri Oyua eka n'abakoze muri ONU duga ku ijambo ikibazo cy'imbere
ikibazo cyangwa se igitekerezo nagira ngo mbabaze nta buryo mwadusubiyeho no kubabaza bene n'inzu ya Amerika abaza kandi Samuel yese cyane urabona abantu twese nabo twese 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 kandi twese nabo ariko no mwanditse mu Kinyarwanda barundi nabo basobanukirwa kwa nta kuntu twe mwadufasha mukamwandika mu ndimi zifite twashaka kwisobanura bande gusobanurirwamo kuko kandi rwose na Peter ni rwo mbashe gutanga igitekerezo cyo kuba mwadushyiramo indimi ziri mukandika mu ndimi z'Ikinyarwanda kuko kwego hari n'icyo muvuga ngo ni ikibanza kandi ikibanza kizito ariko mu kizito cy'amahita abo kandi kizito cy'amahita nari nabwo mwabiri mwadufasha n'icyo nasabaga kandi abagenzi banjye kuri Facebook hari basabye ngo twabivugaho kanyura basaba
icyo ni ikibazo tuzoshikiriza muri abo kenshi nuko ikirundi n'ikinyarwanda usanga ari indimi zisa n'izisa cyane rwose ugasanga kenshi na kenshi rero usomye ururimi rumwe ari umurundi naho haba hariho udasa mu byerekeye nk'ukuntu amajambo akoreshwa twita grammaire eka n'amajambo ku bwa usanga kenshi na kenshi amajambo umuntu ashaka kumva ariko icyo kibazo nk'uko mbisabye tuzogishikiriza hari ikindi kibazo mufite
kini na gorizo matiye na kwani kuko nako ari kuri kiri cyane cyangwa na kiri barabo na tayi cyo ariko murakoze no gusaha tayi cyo
murakoze irimaso Samuel reka tugaruke kuri mwebwe ambassador Fred Ngoga gatirise mwavuze uruhara rw'u Burundi mu kurondera amahoro muri Congo mwavuze ahantu abasirikare b'u Burundi bari amaze kuboneka nk'agahengwe ndatswe mu kwishyana ibyo bibazo by'umutekano muri Congo mutubwira ikintu abarundi bo bakoze kuko turazi ko hariho inteko zitandukanye ziri muri ako gace muse ku gakongo ariko amakuru turonka nuko ingwano ibandanya cyane cyane hagati y'umurwi M23 n'ingabo za leta ya Congo Burundi bwakoze iki kugira ngo nkuko mwabitubwiye ubugarukane agahengwe aho ikibanza mu kibanza bwarutswe
abarundi icamena bavuga nuko ikibazo n'ikirakemugwa cyane n'ikirakemugwa bose mugabo aragahengwe mugabo icyo barundi bakoze bagishika ajya mu misozi ya Minembwe n'ahandi hose nuko babandi kuganira n'abantu bahaba bavuganye n'abanyamurenge ababembe abavira urumva amoko yose ari hariya barabahuza baragerageza kubahuza barababwira ati yuko baje bashaka amahoro ataho baje bahengamye hanyuma kandi ibyo ni ibintu abarundi bamenyereye no gukora n'igihe bari muri Somalia n'ibyo bakora naho nyene no muri muri South Africa aho bari kenshi uko bakora nuko hakuca baza mu bintu by'ingwano kenshi babanza guhura n'abenegihugu bava aho hantu bakumviza amatata hari bagerageza kubahuza nije rero nibaza ko bikubera ubuhunye kandi turabona yuko intambwe ishimishije tugeze ko none munsi kame tubona amakuru atubwira yuko mu Minembwe abene gihugu na leta basiyo kuyaga igi bibazo byacyahari mugabo hari intambwe imiteye imbere kandi umundi wese ubishimira
Ambassador Gabriel ndabaza ni ramwe kwica kibazo nyene cy'umutekano muri Congo n'uruhara urundi rushobora kwa ruzogira kugira ngo umutekano gwe muri iyo ntara ibintu mubona byihutirwa abategetsi bokora cyane cyane ku giti cy'urongoye ishyamwe ya se initiative cyangwa imigambi yofatwa kugira ngo amahoro ramaze ya garuka mu seko gwa Congo ni nk'ibi
nagira kumbure nsubire inyuma mbaze kuko ibyo mukuru w'igihugu ashinzwe muri EAC biranditse mu makomunike yabaye uhera Luanda na Addis Ababa kera muri Nairobi i Bujumbura abakuru b'igihugu barakoraniye hari abakomunike mu nyuma abarongoye inzego z'igisirikare n'ibyo bihugu bose baratumye abashef d'etat major babo n'abakozi babo baherekeje bagira inama i Burundi nyene barashikiriza icyo bifuza ko bizoshyirwa mu nzira
turamushimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abatumire bitabiriye ikiganiro cyacu dusangira ijambo uyu munsi namwe jote mwatwumvise aho muri hose nongeye kubashimira